Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda dusamiranira kuri FM 104 n'ibice bitatu ijwi rya Amerika no kuri FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Abari Uganda mu karere ka Kisoro namwe bwe muratwumva tankumanzi kuri FM 88 n'ibice 9 ya Radio Ijuri Yobora. Kwisi hose turi live kuri wezitatu akaburungu radio ya VOA akaburungu.com. Adresi yacu ya Instagram, YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri sanga cuno munsi mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Joe Diane nini na hazwe
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Francine Niyonsaba umunonotsi rurangiranwa w'umurundi kazi yafatiwe ibihano n'urunani mpuzamakungu ruhurikiyemo amashirahamwe y'abanonotsi IAF kuva mu 2017 bivuye ku mubiri wiwe ufise umusemburo mwinshi kurutu w'abandi bigeme bahiganwa. Ku munsi wa mungu w'indwi heze yaragarutse mu mahiganwa yahiganywe ku metero 10,000. Ivyo bihano yari yafatiwe co kimwe na Semenya Castère wa Afrika y'Epfo vyababuza gusubira guhiganwa kuva ku metero 800 gushika ku 2,600. Abo bigeme babiri nibo ba mbere ku isi biruka ku metero 800. Mu ihiganwa ryo kwa mungu, Francine Niyonsaba yatahukanye ikibanza ca mbere imetero 10,000 yazirutse akoresheje iminota 33 n'amasogonda 45 yonyene. Twamubatumiriye muri isanga y'ino munsi kugira ngo tugaruke muri rusangi ku vy'umwuga wiwe w'ubunonotsi n'ico ino higanwa ryo ku munsi wa mungu isiguye kuri we. Francine Niyonsaba, ikaze ku ijwi rya Amerika.
Ego mwakoze cyane Diane, ndabaramukije ndabareka baratwumva.
Ego reka tubanze imbere kwinjira neza mu kiganiro nyezi na ubanze utubwire ibyihiganwa ryo ku munsi wa mungu wahiganywe mu rwahe rwego n'abandi.
Sinovuga yuko nafatiwe ibihano bifatirwa umuntu yakoze amakosa. Jewe nta makosa nakoze. Twafatiwe ibyo bita ibihano by'akarenganyo baduhora uko Imana yaturemye. Ntawe aratubifisemo yatewe yaba uwariwe wese nta n'umwe yiremye. Umva nibaza yuko ababikoze n'ibintu bidafise isiguro, je nta gaciro ndabiha. Hanyuma ibiganwa nakoze mu kw'Imana uheze n'ihiganwa rya mbere inyuma yo gufatirwa ingingo zitubuza kwiruka imyitsa 800 kubera izagiye mu ngiro guhera itariki 8 kwa gatanu mu 2009 igihe nari mbere gukora kompetisiyo mu gihugu ca Qatar mu kwezi kwa gatanu. Gushika ubu ingingo ntizirahinduka. Ni ingingo nafashe kubera vyari bigoye gufata ingingo yo gusubira kwiruka imetero ndende kuvuye ku metero 800 aja ku metero 2,000. Si ikintu coroshe kuko byaransaba kwiyumvira. Byari bigoye cyane gufata ingingo kugira ngo usubire kubamenya kariyeri yanjye ya siporo. Ariko ndavuga nti jewe ntawombuza siporo nkunda amboye icyo ndi kandi ataruhanda bifisemo. Imana yampaye itara ridasanzwe. Imana yampaye itara ridasanzwe. Novuga impano zitagwanywa. Hanyuma maze gufata ingingo natangwe ngimenyereza. Ubu niko ndababa imyaka 2 ndabitegura. Nagiye muri Kenya ariteguye umwaka uheze kitagitaraza ndakora ama competition amwe muri Kenya kugira ngo ndabe yuko umubiri ushobora kubitora neza kuko byansaba yuko manza kugabanura ibiro guhindura imimenyerezo guhindura ibintu byose byari ibintu bigoye cyane ndavuga nti rero shewe kambandanye nahuye n'ingwara umuntu agira ama blessure cyambaye muri sport mugabo je nayo kangwana no kutangura kuva kuri wisa amaze kuja kuri longue distance byari byoroshe.
Hanyuma ga Francine aho onye mu gihugu c'u Burundi muri yo cross country wahiganywe n'abandi banonotsi bo mu gihugu c'u Burundi nyene
iya mu buntu arimaze kubakora irindi higanwa nari nakoze irindi higanwa rya ku rwego rw'amarejo ukuntu bisanzwe bitunganijwe narikoze hanyuma ndabona yuko nshaka kwipima n'abandi icyo gihe nta bandi bari bahaye nacye ntihiganwa n'abahungu kugira bamfashe nshobore kunka ko mfite rero mfite ritme nziza hanyuma ku munsi w'Imana kuko ntihiganwa au niveau national naciye mpiganwa n'abandi bigemeye basanzwe bari ngaha mu gihugu kugira nanabikoze kugira ngo ndanabateye n'intege babone yuko umuntu yakufise ishaka n'umwete ko ashobora gushika kure ugasanga arashoboye kwiteza imbere guteza imbere umuryango kandi agaserukira n'igihugu.
Hanyuma rero ibi biravuze iki ga Francine inyuma yaho ijya duriya runani federation ihurikiyemo amashirahamwe mpuzamakungu atandukanye ku vyerekeye abanonotsi bavuze bati turafashe ingingo kutosura kwiruka kwera ayo mametero mugabo ukaba warabikoze ku munsi wa Mungu bisiguye yuko ivyo uzobandanya ubikora mu gihugu c'u Burundi gusa ugiye guhiganwa mu makungu gwiruke ivyo bagusavye muri ya shira hamwe cyane
ingingo twafatiwe ntibirava mu matati nabuze abashigikira kugira ngo ashobore kuburana kuko se cyora kuburana nitwa Francine ubu kuko nase ku gihugu bikugwego ruhanitse muri South Africa mugenzanje wewe arashigikiwe n'igihugu arafite n'amashirama yamufashije barashoboye kugenda kuburana muri kuba tradispo mu Swisse agiye muri custom aho se tagiye biragorana abafasport n'indwi ariko sibyo ikubera karenganyo ubu rero turarindiye yuko South Africa bashobora kunguruza kandi biracyashoboka nibo nshyigikira nje nshyigikira mugenzanje kuko jewe nabuze abashigikira mu gihugu hanyuma ibyo ukiruka wisamete uko bitarahera ibyo umuntu acapihoza kuko irabaje kutiruka imete warusanze ufite ubumenyi experience utabona ikituma ariko jewe icyo vuga uko sanzwe meze ndavuga nti nimba uno munsi ushitaha n'ejo nashobora gushikaha icyo gituma nacye mfata ingingo yo kwimenyereza imetero ndende zozo bavuga yuko atangwane zirimwo badusaba yuko tuza kwiruka imetero 180 gusa kuri mwisa biri sita n'utundi tukaja swate kwiruka imetero zinyaruka guhera ku 100 gusa ku 300 cyane guhera kuri mili sita kuduga gusa kuri marato rero nacye mfata ingingo yo kwimenyereza ku longue distance aho nta kibazo tugenda guhiga mu ma competition internationale ni ikiza cya COVID cyahera muzombona sinshobora kuva inyuma ntarampereshejwe ntiharagera ko mfata kariyeri ya sport ndashaka ya sport abantu babyumve kandi nibaza yuko nzokwitwara neza hanyuma ku bijyanye na federation internationale bazotanga barabizi yuko akarenganyo batugiriye bizo batangaza cyane babonye ishoboye gusubira guhiganwa neza ku metero bibatari uko bidakunda jewe nije ningide nije nzi umwanya ndabiha kwitegura nemera ubabare kugira ngo shike kure
hanyuma uravuze ati muri Afrika y'Epfo Caster Semenya ariko arafashwa n'igihugu ciwe kugira ngo bamuburanire ashobore gusubira kuri ayo mahiganwa mwipfuza kujamwo babagujije ku rwego rw'u Burundi iki kibazo abategetsi barakizi waragishikirije ubushikiranganje bubazwa ibya sport ka Francine
ndo ikibazo cyane abari bakigenzwa nibaza yuko nta gushaka babishyizemo ababikeje bari babizi ndabizi byose mbere sinabivugira ku maradiyo ikibazo cyane cyari kizwi kandi ku rwego rusanzwe rutegereza kubijamo kugira ngo bashobore kunshigikira rero babaye gushaka gupfa
Hanyuma hariho abantu bashobora kwibaza ati iyo misembuko kugira ngo twumve ikibazo uko bagisiguye muri ya federation barabapimye basanga mwebwe imisembuko yanyu ibatuma mwiruka cyane
habe namba uta muri sport hakora imimenyerezo utimenyereje ntiwogenda kurondera ikibanza cya mbere cyangwa icya gatatu please imenyereza cyane please ushobora kuvuga uti ndashika kure inzira imwe yo gutera imbere muri sport ni umwanya ubiha kugira ushike kure ego
nuko rero Francine niyo saba reka tuje ku mirongo ya telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika batandukanye bafise utubazo bakubaza uwa mbere twakire ni Innocent Joel Hassan Innocent ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
uhererega Innocent
Zambia Rusaka
haravugwa maki
Zambia Rusaka na meza Kapura ina meza twashimye
duga ku ijambo rero twagutumiriye Francine Niyonsaba turi kumwe ku murongo wa telefone muri muri sanga ino munsi
na shakamanyo nda muramuke
ndavugiza ari mu rusa ndambiye
niba barakumva barakumva twese turashima hadi ku munezero mwinshi kuba uri turadukera hajya amateka twabonye barashimye rwose tugashima kuvuga duti imana ishishikare kuja imbere ikibazo nari mfite wowe Francine ubwo mbona Imana ishishikara kubafasha mukaba muriko muratera iteka igihugu cyacu nko muri kazoza kanyu nk'ikintu twoza turayibukira ko coba nk'igiki mutegekanya kuzodukorera mu gihugu cyacu
Francine ijambo ni gwaho Innocent agume ku murongo wa telefone nta kibazo kwishure
murakoze Innocent yewe ubu ndacari ko ndarondera guhesha iteka igihugu kugira ashobore gushika kure hanyuma gutera imbere pasiporo nk'iwacu bigusaba indero ukuntu witwara ukuntu ufise umwete wo gukora cyane kugira ngo ushike kure rero ubu ndanze aho natanguriye kumenyekana naho ngeze ukuntu ababikora bari bake ubu tukaba dufite dabo abavyeyi bagatanga ukaba batanguye kuza barabitahura akabona yuko umuntu akoze siporo yotera imbere akabaho abavyeyi barashobora guhibiza umwana gukora siporo kandi ntaco byica bimwicira kwiga ahubwo biratuma umuntu akora siporo yigana neza abana ukuntu ndiko ndagira emfase ndiko ndabera akarorero keza wundi rwawe ukabwira ngo ushobore gukunda siporo hanyuma ari nakukuruka ntanga impanuro amenye nakukuruka nzofashiza siporo cyane muri ibyo notangura kuvuga kuko nanjye ubu ndiko ndakora kiguma guhufi mugabo ibyo nshoboye ndabikora bukebuke kugira ngo mfashe bakeyi banjye ariko ndategura amahiganwa kugira ngo mfashe abajejwe federation kubona amatara mashasha ndagenda mu mashuri nkatanga amakaye kugira ngo abone yuko aho navuye nashitse nshobora gufasha byose birakararo ubundi rwaruka
ego Innocent wa tomoke
mu kabazo ka Imana ibajye imbere
urakoze cyane urakoze cyane Innocent ngira umunsi mwiza ngaho muri Zambia
namwe mugire umunsi mwiza dushishikara kubakurikirana
urakoze ugumize ku murongo
okay.
Turafise na Jean Baptiste ku rindi murongo wa telefone Jean Baptiste ikaze muri muri isanga no ku ijwi rya Amerika
ego
uherereye Jean Baptiste
nereye mu Rwanda mu karere ka Huye ntahahuye ari Butare
mu karere ka Huye havugwa maki guma mu rugo irabandanya canke yaroheje
guma mu rugo ntayi hari ubwo no gutaha hakiri kare
no gutaha hakiri kare mukikingira biba bikenewe urabona kwikikingira ego nuko rero hanyuma Francine Niyonsaba twamubatumiriye mwabaye benshi mu mudusaba ari ku murongo wa telefone akabazo kawe
kuri bavuga ngo afite imisemburo myinshi n'ahandi nko mu bazungu yumva ariko bimeze ntabwo kaba ari akarenganya kubera ko yenda ari mu bihugu by'abirabura
yego Francine
ari ugushaka kumubuza kwikomereza amarushanwa yabaza akumva niba n'ahandi ariko bimeze
Francine akabazo ka Jean Baptiste mu Rwanda
yego nagira nshimiye Jean Baptiste mu Rwanda kandi nshimiye abafana banjye bo ngaho mu Rwanda hanyuma nk'uko abivuze ntitwazize uko dufite icyo bita imisemburo isumbuye abandi muri siporo ni impano ndemeza neza yuko twarenganije kubera turi abanyafurika kandi turi imbere bashatse kugira badusubize inyuma kugira ngo ntitubane dutere imbere wari umuntu nama ntako akarorero yoga
afise intoke zifatanye amazi ayangiyemo we wayakata ningoga gusumba abandi uwo kubera atari mu Afrika we naco bari muvuga ko ako nakaruro gashya ntara ngo tuje gutanga numa ariho inkino dutudukina dusanga hariho nabadusunza ingufu genda aba kutiri ku metri jana kuko barasiga abo o nawe nyene ntaco babakoze ko mugabo ingingo nyamukuru ariko yari yo kutugwanya kugira ngo nitubandanye twandika amateka twako turashaka kushikako
ntabwo bishoboka ko uwuzirira yenda kwishyira hamwe kuri abantu basenda nko ku rwego rw'isi
yego cyane ikibazo kiracari mu bucamanza hariho umugenzanje agiye kwitwara mu gihugu cy'Ubuswisse imanza zirashari ko ziraburanwa turarindiriye tumve icyo bazobivugaho
Jean Baptiste arakumaza inyota ku kibazo cawe
ego
tuzo
no terera hari expression y'ingereza ivuga never give up
murakoze cyane how we never give up
urakoze cyane Jean Baptiste ugira umunsi mwiza ngaho mu Rwanda ihuye uwe yara bigarutse karavuga ati mushobora kwibaza ko harimo n'ikibazo c'ivangura rukoba hari nk'ivyemezo mufise abandi badafise urukoba rwanyu bobo bashobora kuba bakora amahiganwa nkayo mwabujijwe
ndabyemeza cyane kuko ingingo yafashwe itumbera cyane ku metete gatiru
n'ikibazo tuzobandanya dukurikiranira hagufi rero tukaraba uko biza biragenda turindiriye izo manze zo mu Swisse hanyuma Francine nawe nyene utwemere ko nihagira gishasha kizo vamwo uzobitubwira tukabitangariza abakunzi b'ijuru rya Amerika yego ku yindi murongo wa telefone ndafise Saburukundo Vianney Saburukundo Vianney ikaze ku ijuru rya Amerika
ego na mahoro na mahoro Francine mundi kazi wacu
uherereheka
ego na mahoro cyane no mwakami
uherereheka Vianney
ego tusa jewe ubundi mukaranza nyine mu Burundi ari komine gatara
igatara ndahawe na cane gose hava nibiraya byinshi
ego
nuko rero Francine niyo saba muri kumwe ku murongo wa telefone wari umwifurije nawe nyine umwakamiza nkuko yabigize akabazo kawe canke intererano
ego jo cyane ashagushima cyane umundi kazi wacu kuri ari ningabire idasanzwe ashingabidasanzwe muri iki gihugu cyacu kandi no ku isi nokuri n'umuntu umundi kazi twemera kandi dukunda turamukunda cyane kuko yari tari ibintu by'intino tukaba tumwifurije kwama ateze imbere igihugu kandi ateze n'isi yose yame ari inzeruka dukambye mu bakobwa bose
murakoze cyane kwe murakoze nanjye tuzobamaramaza nzokora uko bashoboye kose ubwo mushyigikira ibyo muvuga bintera ishaka n'umwete wo gukora cyane kugira ngo ushobore gushyira kure hashoboka impano naronse
no zoyikoresha uko nshoboye ego natwe tuzokwama tugushyigikira n'ukuri twama tugushyigikira iminsi yose twama twakurikiranye inkino zawe za buri munsi tukama tukurikirana hafi ibyawe byose n'ukuri twama twabikurikiranye tugateza iteka iminsi yose ndetse n'u Burundi rwakwibarutse
murakoze cyane kuri ibyo vyumviro vyawe n'intege uteye Francine Niyonsaba ugira umunsi mwiza ngaho igatara muri Kayanza
ego murakoze
turafise ku yundi murongo wa telefone Floribert Nkunzimana Floribert ikaze ku ijuru rya Amerika
murakoze cyane
uherereye Floribert
jenda i Bujumbura
akabazo kawe kwa Francine Niyonsaba canke intererano
jewe Francine Niyonsaba ndamuzi rero nashaka ndamubaze navuga ko hari nk'imboneza mu Burundi mu bigeme mu bijanye no kwiruka nagomba rero ndamubaze ikintu yo mu kwaruka gira ndabo bazokure biyumvamwo icyo uwo muhamagaro wo kwiruka kugira bashobore guserukira u Burundi mu yandi makungu yego nibyo nashaka kumubaza
guma ku murongo
akwishyura cyane Polibe ndakora mukije cyane kandi mugoro wa mwiza nkuko mubivuze sto isaba ibintu byinshi dabo sto ihera kuri wewe ukabanduka byumvamo sto ndarumisha kwani kintu nkora kubyuka ubabara umubiri wo ubyuka ushobora kubabara umubiri wose ukavuga uti ndagenda ndakora nk'imenyere cyangwa bitugenda neza icyo nkora nagenda cyakora siporo kugira mbandanye serukira igihugu kandi nongera mbera akantu kizwi ukaba uri inyuma yanjye icyo nkuru ndavuga nti sport irakeneye yuko umwana abavyeyi biwe batangura kumushigikira babonye umwana akunda sport abavyeyi bamushigikira muterinege hamwe batamugwanya bati wa mwana we ujamwo ibidokubuza kwiga uzogira ingeso mbi ibyo o ibyo o bitangure kuzongera mu babyeyi kuko nagiye byanashikiye njyewe ntangura kwizonora iby'imiti abantu barambwira ngo ndumusazi barambuza kugenda gukina umupira n'abakuze barambuza kugenda gukina izindi nkino zakinwa n'abandi bana babona yuko uri umukobwa icyo ukwiye gukora no guteka gukura kuguma muhira ntuje ukina iby'inkino ibyo rero ni uko ibyo byumviro bibi byatuma aba bibuza guha inzira yo gutera imbere mu gitatu cy'abigeme tutangura kuhava abantu bagatangura guhinduka hanyuma umwana bakamutera intege amwanya akabikunda icyo nicyo nza mbigisha mbwira n'abandi ama ubujesha wowe ndakoresha amahiganwa ndafasha uko bari nyuma bakajya guhiganwa n'abandi bakabona yuko babikunda kandi kinyohero bariko barabizamo bari benshi no kuhigana byabaye kuw'imana abigime bari benshi urwaruka rutandukanye urumva yuko ni ikintu cyiza cyane muno mwanya ni nyinshi no guhayo batiyobiyo
ego murakoze cyane
urakoze Flaubert na wewe ngaho ibujumbura mu Burundi ku murwa mukuru w'ubutunzi ubwira umunsi mwiza
besi murakoze cyane namwe
ego Francine uragarutse ku kantu k'abavyeyi bofasha abana ico carigeze kuba kivugwa cyane mu gihugu cy'u Burundi na cyane cyane kubana babigeme aho bakubwira bati nta carrière ico bita carrière ni mu gukina wakunda basket bakakubwira ati bikora ariko ubikore ku munsi wa gatandatu gusa mu minsi y'ishuri ubanze ubyibagire unye ivyo biracahari cyanke baratanguye kuza barareka abana bakikorera uko babyishakiye bonyene
ubu bintu byinshi biko birahinduka ndanezwa cyane kuko naragize nabeye akaro urundi rwaruka mu gihugu ababyeyi bakabona ibyo tuko ndakora bakabona ko ashobora kubaho bashobora gutunga umuryango navuye kure navuye uwusa nkashika ku kintu ni ikintu ngihererwa cyane ubu navuga yuko ababyeyi benshi bariko barabyumva n'abadafite barumva ukuntu usanga aho nciye hose bavuga Francine abantu usanga baryohewe ababyeyi rero ubu abana barabarekura nk'ababyeyi baciye mu mashuri usanga bafite ubumenyi ubu nta mubyeyi nibaza yuko bakibuza umwana kugira siporo igisigaye ni ukumenya yuko siporo isaba uburyo bagatanga bagashyigikira inkino bagashyigikira urwaruka kugira ngo rushobore gushikana impano zabo kure ni ukuvuga leta ikabashyigikira amashyirahamwe ya leta n'ayikora utwabo bagaterera kugira ngo inkino zishobore gushyigikirwa abazikora bumve ko bafashe mu mugongo bashobore kuzikina bavuga bati jewe ndafite motivation ndashobora gushika kure hashoboka
ego hanyuma ku ruhande rw'igihugu naho murashyigikiwe biboneka hariho aho na nyesoma mu gitondo uno munsi nk'umukinnyi wa tennis ari mu gihugu cy'u Burundi akiri muto cyane gusa umenga imyaka 19 Sada Nahimana batari bake bavuga bati umwana ateza imbere igihugu idarapo ry'u Burundi araridubuza mu tennis ariko gushigikirwa bakavuga ko atari kirenga hari kuri kurimo ga Francine
siporo ziratandukanye Sada Nahimana ndamukurikirana na tennis kandi tennis ni umukino uzinze cyane wose ku isi kandi ni umukino usaba uburyo bwinshi ni umukino usaba abakoce bazi icyo bariko barakora rero umukino wa tennis mu Burundi ni umukino abantu badashobora no kumva ubikora ko ashobora gushaka kure amasada akari umwana muto ashakira gushyigikirwa cyane somo ryo bavuga ngo umwana ngo aba ahantu habi ngo agenda kurera umupolo na tukutuku ibyo nibaza yuko nacyo byo mubuza gushaka ibyo mubuza ko atera imbere kuko twese twarabaye ahantu hazi njye narabaye mu nzu y'ibyatsi inzu iva hamwe mu ijyo tutaca nta ugiye kubakira inzu mama kubera siporo yacu urabizi ko na mariko ndabivuga aba nta gaciro bayiha abantu bakumenya ari uko ufite kure bakumenya ari uko uzanye umudari niho bantu utanga kuvuga iyo udasanzwe ufite abantu bari inyuma yawe bari hasi bakuvuga uti oke
bamufashe mu buryo biragora cyane ama nakana ukirenge na fada ntacike intege kubera kunizi kurugarariko nibaza yuko kubyara ronke ya masponsor imusaba gukora cyane kugira ngo masponsor bagirane na mapartenariya nka business umva icyo gihe uwo mwanya atarawushikako abantu ntibarushije mu bishobisho ahubwo umwana nagumane ishaka abamushigikira leta ibugutse imushigikire imushigikire kuko n'umwana turi muto ashobora gushika kure mugabo ntibije mu kinege ngo ntareke arashigikirwa kuko tuzi twari haci udateye imbere muri siporo hakora rezilita udateye imbere ku rwego mpuzamakungu biragora kuronka amasosiyete nk'aya nayo ikigiye gusanga dufitanye amakontra kubona amasosiyete mu Burundi par exemple ushaka gukorana na Barudi mu gihugu cy'u Burundi urumva hari muri business ntibashobora kuvuga uti none tumuha amafaranga kubera iki kuko nta tegeko rigenga iby'inkino mu Burundi rihari rifasha ibintu by'inkino icyo gituma avuga nti namanze ndasemera mbwira abantu nimusemerere leta ishyireho reward sponsoring reward sponsoring ni ukuvuga leta ishyiramo uburyo amasosiyete atanga amasponsor usange niyo ariko arafasha abo bana bafite amatara mugabo bakenewe gushika kure kubera bafashijwe
yego nuko nicyo ego ntiyocika intege nko kubivuze iyo komeza hama ayo majambo bavuga ku mbuga ngurukana bumenyi ntanamuce intege n'impanuro nibaza nziza umuhaye
yego ntamubute ko nta majambo ntamubuze icakora kuko twahaciye twabonye twese mvuge ngo baduhaye amafaranga cyane amafaranga bampaye eka gusa mugabo umuntu ashaka kwikundira ugasanga umuntu akagufasha akagufasha ikinika na kiriya nta nka yibya kandi ubaye akabikora neza nibaza yuko n'amakompyuta yakora ajya amakompetisi yakora niyo azotuma amushyira kuri levo yindi kugira ngo ashobore guhora mu buryo ashobore kubakira inzu mama wiwe benshi nawe ko siporo ikoze neza uriteza imbere ugateza imbere umuryango hamwe ugafasha n'igihugu ugafasha n'abandi
yego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Dane ku yindi murongo wa telefone Dane ikaze ku ijwi rya Amerika
murakoze cyane
yego akabazo kawe uca nk'intererano kwa Francine Niyonsaba
yego mbanze no kumuramutsa
yego ndabanze cyane n'umugore wa Francine
yego murakoze cyane no kubatera intege ukuntu mubandanya mwambika iteka uburundi mu bizanye n'amahiganwa yo kwiruka
murakoze cyane
yego dore ikibazo cyanjye ni iki jyewe nashimye kubaza ko mu bijyanye n'ibi by'ubunonotsi kenshi turamaze kubona abantu bamaze kuba abantu barurangiranwa hari igihe tusanga hari ibi bibazo bagenda barahura cyangwa bikabagora kubifatikanya no kubarwagiranwa nashaka mbaze ikibazo kimwe kijyanye n'akazi kanyu mu bijyanye no gushinga urugo kuko ndabirabye nsanga hamwe muba mufise umuryango ukaba ufise abana mu Burundi cyangwa ikindi gihugu muba mwashimye kubamo iyo haba habera intambamyi ku bijyanye n'ubunonotsi none muri kazi kanyu mwateganya gushinga urugo reka nimwarushinga ntacyo bizobagora ko mu kubandanya muba disponible mu mahiganwa atandukanye ku isi kibazo cyane cyari icyo
ntabwo ari ukwishyura ndakubwira nti ikibazo mbagije aha mu bwacu biratangaje kubera nta bantu babonye babayeho bakora siporo nk'umwuga ababayeho ni bakeyi kubera amagume yaciye abihagarika njyanagiye rero mbwire n'abandi bakora twumva bafite nk'ikibazo cy'ubanye kuko ndazi kuko bahari kwinonora imitsi bituma utashinga urugo n'akazi sinzi ko mukora mwebwe ntutangubare sinzi ko mujye mukora nafite umudamu
akora
none iyo umumaze gushinga urugo yaciyeho akazi kiwe reka habe namba yaribarutse umwana arabaho hanyuma arasubira ku kazi natwe rero mu by'ukwinonora imitsi za siporo nta ntambamye n'imwe ibaho igihe uvuga uti nakeneye kubaka gushinga urugo rwanje ngureke kubandanya izo kwinonora imitsi cyangwa siporo bindi byose n'akazi kurya kandi kazi gakogwa niko na siporo yacu ikogwa twebwe turazinduka dukora siporo tugukira dukora siporo kandi niyo uvuze uti ndahageze njyewe numva nkeneye gushinga umuryango urawushinga nta ngwane kandi bagaruka muri siporo wahejeje kwibaruka rero njyewe kuri njyewe kuko ari wambajije icyo wari kinyerekeye njyewe ndacari umupiribatera sindi yumvira kuba hari aho ntarashika niyumvira gushika igihe ntoba ndi uwumu igihe nticyagera nkumva ndabikeneye nzobijamo ubu ntabyo ndajamo
yego murakoze cyane mwega nimwaramuka mubigiyemo byo kubaka ntabwo bizaba bibagabaniriza ingufu ugasanga mu nkumbure kagutora umwanya mubi ku rwego mpuzamakungu nkuko tumenyereye muba ba mbere muri iki gihe mugihe muza mufite nk'umwana mukavuga ati tubananye icy'urugo dufite n'abana bizaba bibagora gusanga mutagwe guta muratonda inyuma mu makompetisha atandukanye
yo habe namba ahubwo rero nk'abiruka rero binini ya nk'abo muri Kenya za Ethiopia n'abandi bagubiteye imbere abafite abana usanga bafite abana bane batatu ugasanga nibo biruka nibo bafite amarokoro mondial urumva ikintu cyose nishaka n'umwete ubishyiramo rero gushinga urugo ntikibuza yo kubandanya siporo kandi mubyumve n'abandi babyumve ndavuga ko abantu bafite ikibazo ngaha mu gihugu cy'iwacu nk'igice cy'iwawe ni benshi cyane duhuye n'abandi babaye bakora bimba ntabwira ntoya siporo ntibuza kubaka ishobora kubuza dukora amaperofomansi turayakora kujya agenda aho usanzwe uyakora
urakoze cyane jyabakabazo kandi karako nashengurutse kunyisha umurongo
urakoze cyane dani ariko uherereye wavuze ko uherereye hega dani
tuvuga nandi komiseri ku minara ahantu cy'ubwenge ikarusi
urakoze cyane ngaho ikarusi ugira umunsi mwiza
murakoze dani
yego Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turafise na Divine Emirimana Divine ikaze ku Ijwi rya Amerika Divi, awa faso nabigeme yo tubaronse turishima kuko si kenshi tubaronka ama muri mu bikari koko mutaza mu biganiro byacu.
Turafatigwa cyane n'itwiruko.
Nari murindiriye ko tuzana Francine ubwira muze muraduhamagara.
Turahorera n'umunsi nawe ukiyabandi bose.
Wabasirikare. Uherere hega Divine. Ndumva umenga uri no mu busaswa
ndaryamye numva nameze neza
kwihangana akabazo kawe rero kwa Francine twagutumiriye
ego ari hafi
arekora kumva ku murongo wa telefone
ndumva cyane mwiriwe mu Kayanza mbambe umugore wa mwita mu Kayanza hose
Merci, namahoro nawe.
Yego, ndashimye kabisa.
Urakoze cyane kunyemerera ko tuvugana.
Yego. Namwakoze cyane kwa kuje.
Yego, ikibazo cyanje.
Mhm.
Ndakunda gukurikirana amaposti yawe n'amakomantere usanga nyine abantu bariko baratanga atandukanye bavuga ngo n'umuhungu si umukobwa njye rero nshaka kukubaza none Francine uripfuza kubaka kuba umumama ndakuri nicyo kibazo umva gute ubaye mu buzima bw'ubunda
ubangaro cyitse cyangwa ndashaka umutibate nje ndashaka kuba ari hagera ndobicamo ndabishaka
burakundira
wazi ni umuntu witegura biritana umusiza tegura biritana
oya
nje ndavuga ni ubu priorite zanje no gukora sport gushika kure hashoboka amaze bindi
biritana
ok nisekeza cyane rero murakoze kunyishura cyane Divine ngaho mu Kayanza
murakoze cyane
ariko wowe nawe imbere ko tukure kuri urubatse cyane ntiwubatse
jendo wache kwe mvuka muri professor Burundi ariko nubatse mukayanza
ego reka rero tukwifurize kubandanya uruhanirwa n'umuryango wawe
murakoze cyane reka bashatse urabona gute kandi ipfutse no kubabona dukorane mu ntoki naho corona virus itabitwemerera
sasi
nanga mukayanza de kana de
mukayanza
eh nanga mukayanza ndasi n'abagenzi mukayanza yego
ni wata rero karibu ni wanje
ntana nezo zakane zozo njohe wako turavuganye
wari umva universite iyari y'imuhinga shasha
cane gose ndahazi cane kandi ndagiriwe cane ko uno mukona wanje unankurikira gose
ndakurikirana amaposi ndakuri ndagukunda cyane ariko nari nifuza kukubaza icyo kibazo kubera nyine naza mbona mu makobatera abantu benshi babivuga jenzo bimwibaritse umunsi
uwayirose
ndanere yo kugira ndagutore neza neza ni ugutora hehe ngo mpa nimero yayo
ndagusaba abatazi mbusha ndakuyironderera nje
uzomandikira ubutumwa ucishije kuri urwo rubuga umukurikirana kongera zokwishura divine
ntiyishura ntiyishura cyose riba nzomwandikira muri mesaje
Francine ngo ntuzabishura abafana bawe
abafana bawe ndabakunda cyane nk'uko nkunda ndagukunda cyane ndabishura mpanda bishyura mesaje ndazisoma
basi turagukunda reka rero ndaza kukwandikira kugira tuzabonane
ubwire umunsi mwiza divine ngaho mu Kayanza
ego ndabashimiye cyane namwe kuri iri noteka mu ntege
ego ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya na muri isanga ino munsi twatumiriyemo Francine Niyonsaba turafise na Kudra ku yundi murongo wa telefone Kudra ikaze ku jwi rya Amerika
murakoze cyane ndabaramukije
buherereye Kudra
jewe muri Afrika y'Epfo mu ntara yitwa North West gisagara cya Rustenburg
Afrika y'Epfo ikomokamo umukinyi semenya bari mu kibazo kimwe na Francine Niyonsaba wacu
ego basambwa bafitanye ikibazo kimwe urumva ko ari kibazo
ego duga ku ijambo rero twagutumiriye Francine Niyonsaba
ego cyane na mbere nashaka ndamwifurize gutera imbere kuko aserukira igihugu cyacu neza nubwo bishika mu mwuga w'agahura n'ibibazo bitandukanye harimo nuko yafatiwe ibihano ariko twebwe tuba twifuza yuko mubimukura ko kuko ntacyo tubona gifatika baba baramuhoye hamba ubugira kabiri nashaka ndamubaze yuko kunda agategwa akaza guserukira Uburundi mu mahiganwa akanabisaba mu mahiganwa mpuzamakungu ku mugabane wa Afrika kuko kenshi dukunze kumubona aserukira Uburundi mu mahiganwa mpuzamakungu mugabo si kenshi ni rimwe na rimwe usanga atari cyane sinzi rero yuko ikibazo yoba ahura nacyo ntacyo nubanzi rero nicyo nashaka kumubaza yuko hoba hari umugambi yoba afise mu minsi iza mu minsi y'imbere uko yose ari ku Burundi mu mahiganwa mpuzamakungu
Francine akabazo kawe k'umukunzi wawe ari muri Afurika y'Epfo
ego mukije muri umukunzi wanje arakoze ko ntari intege cyane ndabwira nti nanje ndafite ishaka ibyiyumviro byabo morale yabo ndayikeneye kugira ngo nshobore kubandana ntera imbere hanyuma ikibazo mbajije nibyo dukunda kujya mu mahiganwa menshi ari buraya za Amerika n'ahandi kandi ni kubera abariho ari wacu muri Afurika ntabahari ni ukuvuga yuko abayategura ni bake batuyitaba murajya kwiruka muri Maroc agenda Kenya
nibaza yuko meme naho nahereye gutera imbere naragiye guhiganwa mugihugu cha Uganda nkirondera imyanya kugira kugenda hanze naragiye hano atakuronkera umudare wa mbere wa Afrika w'inzahabu na uronke mu gihugu cha Benin naragiye umudare w'ifeza naronke muri Nigeria mu 2018 urumva amahiganwa turayabona gusa ikihari ni uko abanyafurika ubwabo bataragera ku genzo berekana amahiganwa abari umuntu wese aba habari ayabone amatelevision ayerekana amapibilisite abantu bakora ibyo nibyo bigihari igihe rero tuzoshobora kugwa rugera yaho amahiganwa ategurirwa iwacu tuzoyakorera iwacu kandi tugenda i Burayi kuyakorera kubera tuvuga uti hariya ningenda gukora ihiganwa
murakoze cyane murakoze amatwi bifuriza yuko mwororanirwa kabisa tunabifuriza yuko mwotera imbere gusumbya ku rugero muwa muri mugeze kuko twarabibonye turongera turabyumva ko mwirutse ubuheruka metero zishika ku 10:33:45 byaraduhimbaye cyane
yo ndabashimiye cyane murakoze cyane numva ko umufanzi wa ndagukunda cyane kweri nirutse nyine ibirometero 10 mu minota uvuze kandi ni umwanya wa mitanye kuko nari ryari ihiganwa rya mbere byabaye n'akayuko kumpaye intege kugira ngo ashobore kuzobana nitegura neza kandi nzobikora nta kidashoboka
urakoze cyane kuko tunezera hamwe uyu Simenya kuko Simenya ngaha bamufata nk'ikintu mengo sinzi ngo bikubwira hamwe rero ukomeza kurushirizaho kumujya imbere tunezera rwose nka twebwe abarundi tuba ngaha muri Afurika y'Epfo
Simenya n'umugenzi w'isipo abana babiri bagatsinda umwe
urakoze nka muri Afurika y'Epfo Ijigi Amerika, Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twafise na Elise kuri ndi murongo wa telefone Elise ikaze ku Ijigi Amerika. Uherere he Elise?
Hehe. Imala.
Muri Kenya?
Yego.
Gwa kabazo kawe Elise. Kwa France nini yose watu wakutumiri?
Akawado na umuwaga. Na umuwaga ukungu yewa era kiri ibi hanu yewa era kati yuko kwa wabiyara muwawa kisha wange biki wabiyara muwawa. Iba anye nukungu yewa era hazari kwe. Vera umushogoti yewa pite kani nawe aliko yita anje. Uko no kuba je no kuba no kuba yuko arenga bya no imana yewe yara muza rezo ubyo numba yewe bitari gutuma bashora kumuha garipa ara mahitana kana muwaza rero na muwaza uko yewe yara byakirije ko bya yara muwaje banke kamubabaza
Francine
ubo
ego
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Amuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Mbanje
kuramutsa bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Kwasini jambo ni gwawe.
Ego nakoze cyane kandi ambwiye ucakenye na manjayo no buvuga ndojayo ano itwa Eldoreta nkarazi. Hanyuma uko mbajije mirabaje cyane. Mirabaje kumva umuntu aguhora uko uko wisanza atarohara na rumwe ofisemo. Ariko washizemo. Nabonye n'Imana yamahitaza kanje kaizo tara nige nto zikoresha nizo mpa idezirita noma niko ndaronko nuko nkora cyane kugira ngo ndonkere zirita nziza ntazikoresheje urumva ntacu ntacu noshika uro birabaje hama nanje uko meze ubwenge Imana yampaye ubushobozi Imana yampaye ndavuga nti ibyo utari buhindure umuntu aguha icyuri uramuhoza mugafata inzira nicyo gituma nafashe inzira yo kwimenyereza idini metero nzindi bavuga ko bidafise nk'ibihano ego nuko cyane nocishura birababaje kandi birateye n'agahinda ariko ndi buhindure ko ubu
ego
urakoze Elize nibaza yuko akumaze inyota akabazo kawe
ego murakoze neza cyane nagenda ngira ko barambuganye n'icyamamare si Francine Niyonsaba
murakoze ugira
murakoze
cyane ngaho muri Kenya ego
vuba ngo gutanga amazoni buri gihe ndamwike
udoda
ego vuba nzoba ndi muri Kenya umimenyereza naho nyine kandi
ego karibu karibu brand murakoze nawe
Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda turaronse n'undi mwigeme cyangwa umufasoni Belize ikaze ku ijwi rya Amerika
yego murakoze cyane
uherereye ni madame cyangwa ni umwigeme
ni madame
madame Belize uherereye ga madame
yendi gitega muri commune Gishubi
gitega muri commune Gishubi namye mbaza uwitwa Divine yatwandikiye ko tumuhamagare abapfasoni turabakeneye iminsi yose muri Isanga Francine tugushimire kuko hari hari igihe kinini je ntavugisha abapfasoni nabigeme muri kino kiganiye ego Belize Francine twamugutumiriye umwanya ni gwawe ukumuyagisha
yego
Duga kwijamba akabazo kawe chanke intere ya Nobelize turakumva Francine arakumva muri kumwe
Ego Jewe cyambere n'ambere n'angwe kumushimira no ngira ndamuramutsa
Tako cyane nanda baramukije Belize n'umuko bakandi mwiza
Ego atwese ama kabazo kandi jewe nabonye bavuga yuko babahagaritse mu mukino norasinzi ha muntu se mu bihugu byo hanze byo byavanye n'ibiki sinabitahuye
Francine umusigurire muri make kuko twari twabigarutse ko cyane ego
ego tapo ivuze ko afite turi nabuze yumva duhora ngo badufisa imtembo myinshi gusumba uko abandi babameze ariko si yo ngingo nyamukuru yo bituma badohora kubera turi imbere turabanyafurika nayo ubundi ho imana mukwema abantu bose baha amatara gusa kumenya ngene umuntu ayakoresha nibyo bigora rero mba namenye irembo ritatara yanjye nka nkitegura nta mazi yari akushika kure ukumva ngo umuntu ngo yango gabanya ngo ufata imiti kugira ngo wiruke ngo izi metero igenze twase twavuga duti ege ntidushobora gufata imiti kugira ngo twiruke izi metero kandi ariko twavutse umuntu yavutse uko imana
cyane babahora kubera mwoba abazungu mubasiga cyane kuruta
ego amacakubiri afate kuko acayeho mu bya siporo na byo nyine birimwo kubasira abanyafurika ariko ndavuga nti ubu ndavuga nti ibyo ntibyo ari kinshi intege inzira yantumye nshikaho nari ngeze hakiya gihe ubu inzira ishobora kunshira ahandi ndashobora kuyitora nicyo gituma naciye nifata ingingo nawe bitari byoroshye kwimenyereza imetero ndende guhera ku 5,000 kuduga
kandi ubu nkaba naratangiye gukora amahiganwa nkaba mbona kugaragara neza nico kimwe.
Ego turabona ko no mu wa kangahe mwagiye mu ihiganwa Bujumbura.
Ego me kandi byagenze neza, arumva ndagewe cyane kuba n'umufana wanjye ndabyumvise irangira cyane rwose. Ndumva ko ngewe cyane kuba umufana wanjye
ndabikurikira cyane, nabisomye kuri Facebook.
Ego ego ndafite n'abagenzi mu Gitega rumva yuko biteye igomwe cyane.
None Francine mwimuvuka he?
Yo mvuka mu ntara ya Ruyigi muri komine ya Bweru.
Komine Bweru?
Komine Bweru. Ego zone ya Kayongo.
Bweru ndabona. Ego asa ndifuza no ko tumubabona.
Ari bizokunda cyane, bizokunda cyane, bizokunda rwose. Ndagusaba nimero za Facebook wandikire. Wazinyandikira kuri kurubuga, uce ku rubuga rwa Facebook, niyo sara Francine, turashaka gufata tuvuga.
Ok, merci.
Nuko rero madame
de ubu nibaza ko muri Bujumbura.
Francine?
Sa, ego, ubu ndi Bujumbura, ndi Bujumbura.
Sawa. Urakoze cyane madame Belize ngaho Igitega, ngira umunsi mwiza kandi turizera yuko tuzohora tukuronka mu biganiro byacu bitandukanye.
Oke, niko yego.
Yego, ugira umunsi mwiza.
Yego, ateze.
Abanyagihugu benshi abakunzi bawe bari badusabye ko tubahamagara tubisigure ko mwandi abarenga ijana mwaduhamagaye mwumva ko bitashoboka ko tubakira mu isaha imwe, ariko Francine akajambo ka nyuma kuri abo bari bashatse kukuvugisha n'uyu mwanya wadukundira ukanadukundira ko dusura kugutumira utwemere ko uzogaruka kugira ngo ukomeze wishura abo utashoboye kwishura. Akajambo kawe rero muri rusange ka nyuma ku bari ko barakurikirana kino kiganiro n'abari bifuje kuvugisha ntibikunde.
Ego me akajamunogira abafanzi banje nababwira nti bakomeze bansengera, bakomeze bafata mu mugongo mesaje zo kunkeza zo kumpa ingufu ndazikeneye, nizo zizotuma nkora neza cyane kugira ngo nshobore kuguma n'abanezereza, ndabazanira amahiganwa ameze neza, ndabazanira amahiganwa ameze neza, hama nonga ndababwira nti ndabakunda cyane nanjye nabo batankunda bintera intege rwose, hanyuma n'imigenzo ikiragenda neza niko mbaraga nitegurira Jeux Olympiques nkaba ubu novuga natanga tikete yuko ubu nzokwiye ku metero 5000 kuduka rero nzobandanya nshyiramo ishaka uko nabanda bikora kandi nta gipfa ikintu cyose kizamo ishaka kirakunda jewe unteze umutego ndaguca hejuru cyangwa uca mu munsi byose birakunda rumva
zose n'inzira bivanye n'impano Imana yampaye ngo ikoresha ushikaho mvuga ati sport ndahagaritse nta muntu afise kubasha kuko abantu si bomana iyo uri kuratera imbere uhura n'abakwanka amawusitaka yamaho ariko ari kumenya ukuntu ubyifatamo ningene uvuga uti jewe iwana yashikiye iyo mutego washikiye ndawuvamo gute ndawutegura gute ibyo umuntu ni uko ubuzima bumeze byose birigisha biri mu buzima bw'umuntu bwo ngaha ku isi ego ushobora kugira ingorane n'umunsi akagira ingorane ejo undi muntu ariko abantu ntibihebure abantu bamane kize uvuga uti ino munsi ntihasa n'ejo
yego nuko rero urakoze cyane rwose Francine niyo saba wakoze kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika muri Isanga ejo nitwongera kuguhamagara uzo twitabe nk'uko wabikoze uno munsi abandi dushimiye ni mwebwe nshuti bakunzi mwarimu duteze amatwi muri irya nino ku isi kino kiganiro muri Isanga cy'uno munsi mwateguriwe mugashikirizwa na Joe Diane ni nahazoe mushobora kongera kucumva kuri we zitatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com mbandanye muranigwa mu banyu no mu vyanyu naho ubutaha tuzongera mu bindi biganiro bindi by'ijwi rya Amerika bitandukanye vy'ejo aho bukera.
Chanson.